Imwumviriza ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kinundi n'amakinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mbiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe.
Turashaka no kumara inzu tudafite amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga. Yaba usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha.
Uyo ni Irene Dusengimana, umunyagihugu aba mu gisagara cya Gitega.
Aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko, hariya mu kuzimu bayakuramo babanje kwimba kugira ngo ashobore gukwira, urabona ko bidakunda.
Uyo nawe ni Vena Manirambona, uramatari w'intara ya Gitega. Urunani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ibyicaro vya politike muri Senegal yanse ivyasabwe na Perezida Macky Sall vyo kugira ibiganiro vyoshiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibindi bihano bishasha. Idonido y'aya makuru yose ni mukanya isasi. Amakuru rero avuga hirya no hino ku isi. Urunani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ivyicaro vya politike muri Senegal rwanse ivyasabwe na Perezida Macky Sall vyo kugira ibiganiro vyo gushiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo mashirahamwe yifuza ko amatora yigijweyo na Perezida Sall atunganywa imbere y'itariki 2 y'ukwezi kwa 4. Edi Gwema araduha ibindi kuri inkuru.
Perezida Sall akomeje kotswa igitutu cyo gutangaza itariki amatora azaberaho. Amatora muri Senegal yagombaga kuba tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Sall yabajijwe impamvu adatangaza indi tariki nshya y'amatora, asubiza ko iyo tariki izava mu biganiro bizatangira kuwa mbere bizahuza abantu b'ingeri zose bavuye mu nzego zitandukanye. Yumvikanishije ko yizeye ko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha igisubizo ku ngengabihe y'amatora kizaba cyabonetse. Ibyo avuga ariko ntibikozwa abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nawo mu miryango ya societe civile. Mu kiganiro n'abanyamakuru Boubacar Camara uri mu ihuriro ry'abakandida mu matora yavuze ko batemera icyifuzo cy'ibiganiro ko icyo bashaka ari amatora ateguwe mbere y'itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4. Iyi niyo tariki manda ya Perezida Sall igomba kurangira. Ubwo yavugiraga kuri televiziyo, Perezida Sall yavuze ko inshingano ze nk'umukuru w'igihugu zizarangirana n'iyo tariki. Gusa abajijwe igihe abona amatora azabera, yavuze ko bigoye kuyategura mbere y'iyo tariki. Muri icyo kiganiro Perezida Sall yanavuze ko ashobora kurekura by'agateganyo cyangwa agatanga imbabazi ku banyapolitiki bafunzwe barimo Ousmane Sonko na Basil Diomaye Faye.
Urakoze Edi kuri iyo nkuru. Ubutegetsi bw'igisirikare muri Guinea bwakuyeho inzitizi zose ku mbuga ngurukana bumenyi zari zarashizweho mu mezi atatu arangiye, bibaye nyuma y'uko amasendika y'abakozi atangaje ko ategekanya gutanguza imyerekano mu gihugu cyose kuva ku munsi wa mbere utaha. Dusubiye dutega amatwi Edi Gwema.
Iyo myigaragambyo izaba igamije gusaba irekurwa ry'umunyamakuru Sekou Jamal Pendesa ukuriye sendika y'abanyamakuru, igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko no gukuraho inzitizi kuri interineti. Iyi myigaragambyo igiye kuba mu gihugu havugwa ibibazo byinshi bishingiye ku kuba guverinoma yarasheshwe ntisimburwe n'ibindi. Byari biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu aribwo urukiko rufata umwanzuro ku rubanza rw'umunyamakuru Pendesa. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa amezi 6. Muri Guinea, ubuyobozi bwa gisirikare bukuriwe na Jenerali Mamadi Doumbouya wafashe ubutegetsi ku ngufu mu 2021 binyuze muri kudeta, buvuga ko icyemezo cyo kugabanya ikoreshwa rya internet cyafashwe kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. Kuri uyu wa mbere ushize, Jenerali Doumbouya yatangaje ko asheshe guverinoma ndetse anategeka igihugu gufunga imipaka yacyo. Yanategetse ko abagize guverinoma bamburwa pasiporo zabo, imodoka z'akazi na konti zabo mu mabanki zigafatirwa. Kuva Dumbuya ageze ku butegetsi nta myigaragambyo myinshi iba. Mu 2022 abategetsi ba gisirikare babujije imyigaragambyo mu gihugu. Ababigerageje abanyamakuru, abo muri sosiyete sivili n'abo mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye batabwa muri yombi. Kubera igitutu cy'amahanga, ubuyobozi bwa gisirikare buherutse gutangaza ko buteganya gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili mu mpera z'uyu mwaka.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishasha byose hamwe n'amajana atanu ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini Ntazwa.
Ivyo bihano bishasha vyegeye igisata c'ubutunzi icamahinguriro y'ibigwanisho aho Uburusiya buvanye ibigwanisho abagerageza kuburizamwo ibihano vy'Uburusiya n'abagize uruhara bose mu ipfungwa ry'umunyepolitiki Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu aherutse kugwa mu ibohero mu Burusiya. Itangazo rya president w'Amerika Joe Biden rigira riti: ibihano bizokora ku buryo President Vladimir Putin yishura ikiguzi kinini ku gasomborotso akorera makungu nibura buzwa akorera abari mu gihugu ciwe. President Biden yishimiye kandi inguvu z'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. Yasiguye ko mu gushigikira Ukraine iryo shirahamwe ryerekanye ubumwe rizokwama na ntaryo rifasha Ukraine kandi ritazohigimanga kurihisha Uburusiya amabi n'agasomborotso yavuze ko bukorera Ukraine. Muri iryo tangazo, President Biden abandanya kuvuga ko ari ngombwa ko inama nshingamateka ya Amerika yemeza yandi mafaranga yo gufashisha Ukraine hatararengerana kuko ico gihugu atabigwanisho gifise. Amerika ifatiye Uburusiya ibindi bihano mu gihe kuri no wa gatandatu imyaka ibiri zobirumanye Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Umwe bwa Buraya nabwo nyene buri munsi yo gufatira ibihano bishasha Uburusiya. Ivyo bihano bizoba birimwo ukuziririza abantu n'amashiramwe amajana abiri yo mu Burusiya gukorana ubucuruzi n'amasosiyete yo mu mwe bwa Buraya.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umuvyeyi w'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'Uburusiya Alexei Navalny yitavye Imana itangaje ko yabonye ikiziga c'umuhungu wiwe. Mu butumwa bwa video yasohoye umuvyeyi wa Navalny yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya buriko bumukora kwiterabwoba. Ibindi kuri inkuru dusubiye tubibaze Diane Nini Ntazwe.
Lidmila Nalvanaya nyina wa Alexei Navalny muri ubwo butumwa bwa video yavuze ko inzego ziperereza mu Burusiya zishaka gushingura umuhungu wiwe mu kibanza cibanga kandi atamihango yo kumuherekeza nk'iteka. Nalvanaya asigura ko inyuma y'iminsi yaramaze yarimwe uruhusha rwo kubona umuhungu wiwe ku munsi wa gatatu w'inondwi yagiye mu buruhukiro bw'abapfuye ahari kizigacanya kwigendera akakibona ariko bakanka kukirekura. Yagize ati: amategeko aratomora ko babwirizwa kuma ikiziga cha Alexi, ariko hakubikora bariko bantera ubwoba bantegeka ahabwirizwa gushingurwa ryari yoshingurwa na gute yoshingurwa. Ibi ntivyemewe n'amategeko. Muri iyo video yaciye ku rubuga rwa YouTube rw'umuhisi Navalny, nyina wiwe yabandanije kuvuga ko ubutegetsi bw'Uburusiya bwifuza gushingura umuhungu wiwe mu ibanga. Agira ati: bashaka kuzontwara ahari imva bakambwira bati aha niho umuhungu wawe ashinguye. Ibi ndavyamirije. Umuvyeyi wa Navalny nta donido yatanze kukungene yasanze ikiziga c'umuhungu wiwe kimeze. Gusa ku rundi ruhande, umwe mu bakora amatohoza atavuze amazina yamubwiye yuko umwanya uri kuramujana kuko umubiri w'umuhungu wiwe uri kurabura. Akemeza ko imbona nkubone yatewe ubwoba n'abamubwiye ko atihuse kwemera ko umuhungu wiwe ashingurwa mu ibanga bazomenya ico bakoza ikiziga ciwe. Ntacu ubutegetsi bw'Uburusiya buravuga ku bwoba n'igitutu uyu muvyeyi wa Alexei Navalny yemeza ko ariko araterwa. Icegeranyo abaganga bahaye nyina wa Navalny kivuga ko yahitanywe n'urupfu rusanzwe. Umuryango w'umuhisi Navalny n'izindi mpande zitandukanye yamarabo bavuga ko atankeka yishwe n'abategetsi b'Uburusiya. Nivyagirije Uburusiya buhakana bwivuye inyuma.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatanguye zo guhuza mu ntumbero iyo gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edi Gwema adufite ibindi.
Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Congo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero zibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida João Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Congo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Congo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbonankubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Congo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Congo.
Tukivuga ku kibazo cy'umutekano mu karere, umukuru w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Salva Kiir Mayardi akaba kandi ari na warongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika buseruko yabonanye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Bujumbura mu rugendo Salva Kiir yarimwo mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC aribyo u Rwanda, u Burundi hamwe na Congo, bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago cy'abo bakuru b'ibihugu Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko hakwiyeshirwa mu ngiro ryihuta ry'ibyafundikiwe Nairobi bigaherekezwa n'ibyafundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo n'ihungabana ry'imigenderanire ntiritandukire ibindi bihugu uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi nk'umukuru w'igihugu arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye isaha zitatu z'agatondo n'umushikiranganji ajeje winjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwihe rero mu itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko Dr. Peter Matuki rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishyirwa mu ngiro ryihuta ry'ibyafundikiwe i Rwanda mu gukinga k'umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu cya Congo, ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nk'uko Dr. Peter Matuki yagize ati,
Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux états.
Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshira mu ngiro ibyo byiyemeza mu byaya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye yumvikana mu biyago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko, bityo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu ibintu hamwe no mu bikogwa.
Et de service.
Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11/01 umwaka w'2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye cya Congo.
Urakoze Thierry kudusomera iyo nkuru. Mu Burundi kandi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politike yitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe y'amazi atangwa n'ishyirahamwe Regideso atabonetse abatari bake bakavuga ko baca bikora mu mazi y'inzuzi cafuye kubura uko bagira. Inkuru y'Ijwi rya Amerika gifashishije abakunzi bayo mu Burundi musomegwa na Tezira Hatungimana.
Aba ba ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri karitsiye ya Magarama, avuga ko kugira aronke amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi aratugura cyane nyene, kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga, yaba usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene aragira ibibazo y'ishyirahamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patrice Simon Nzigira barya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi.
Muri Regideso bikagwa muri ya minsi y'uko nabo badatanga amazi ngaha muri karitsiye iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye aha bayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ico gisagara gitera cagukwa ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke.
Vyaragaragaye yuko aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu Gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, bene yandi ava ku misozi na cene 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 kugira ngo ashobore gukwira abene gihugu muri kino misagara vy'ukuri. Urabona ko bidakunda.
N'umwishyirahamwe Regideso ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umuturamo icyo kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na Leta y'u Bufaransa.
Mu bisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara cya Gitega, novuga yuko ari nk'ica gatatu cy'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba turagifashwamo n'igihugu cy'u Bufaransa n'ubu baracyari ko barakora. Ubu rero niwo mugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cya Gitega mu myaka itari mike.
No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iharugwamwo abantu bababa ibihumbi amajana 900 amazi atangwa n'ishyirahamwe Regideso naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga. Ababa cyane cyane mu makaritiye yo mu buraruko no mu manoko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi.
Vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndazi. Twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje kujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye.
Twe ndukuri ngaha amazi turayabuze ca, turakanya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazima baragiyugaye, kenshi tuvoma mu gere ruriya ruzi dutemba ko hariye.
Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene Leta y'u Burundi ifata minenerwa igisata cy'amazi kandi amazi ariyo buzima. Agatongwa sarongwe mugambwe Senel agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi.
Ndakanza karorero ndo munsi ndo gatanga i Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80 mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingahe, kuva ngaha gushika ahahigi mutambo ni birometero bingahe. Twosaba cyane dushimitse Leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose.
Naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira icyo bashikirije kuco bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi, bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shyirahamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi Seiseya mu mwaka w'2018. Iryo shyirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi Leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi. Ariko abama mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbuwe mu mugambi mugufi basaba nyabona leta ibicishije mu ishyirahamwe Régie des Eaux gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Rwanda abagize inama nshingamateka ku munsi w'ejo wa kane baremeje integuro y'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agenewe kwakira bimukira n'abasaba ubuhungiro bashobora kuva mu Bwongereza. Eric Bagira Ubusa adufitiye inkuru y'imvaho.
Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Ugira Shebuja ministri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta.
Ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira handi muri Afurika ndetse no mu isi yose.
Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babuganye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi.
Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, abo bari bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko agateganya yuko umuntu cy'uko yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'u Bwongereza kubakira kitagombye kuzana izo nshingano kuri Leta y'u Rwanda. Nubwo Leta y'u Rwanda ari ibyiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'u Bwongereza itagombye kubikora umutwaro wabyo muri Leta y'u Rwanda.
Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye Leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga.
Dusukurikira itangazamakuru ryo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda karubuniza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibyo byose mwabifatamo gute?
Ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho.
Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze n'ibi n'abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari umwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi.
Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda, hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye.
Nyakuba Speaker, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze.
Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko Abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwa muntu ihungabana.
Umundi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye ministri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta, ni Jean-Claude Ntezimana. Akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari
nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha. Nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda.
Ministri Ugira Shebuja yamusubije
aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere, cya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite, nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5 mu mezane ya mbere ukazabanza kwakira bagera mu 2,000 n'umushinga ubwongereza bumaze gushora amaka yabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi n'ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda u Rwanda rugatangaza ko kubufatanye n'ubwongereza hahuguwa bagera ku 151 bazabashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu bwongereza U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazaturuhaza nk'inkambi bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu Abagize inteko y'ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba ko ku Rwanda ari igihugu gitekanye iragenda yumva batanga bo bamye batandukanye cyo babivugaho Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022 ariko inkiko z'ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza bimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ibitangazamakuru bitandukanye imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza ababimukira n'impunzi Echo du Rwanda ijwi ry'Amerika I Kigali
Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkurunkuru z'amakuru twabashikirije ku makuru y'ijyano hino ku isi twabwiye kuri runani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ibyicaro vya politike muri Senegal kwanse byasabwe na Perezida Macky Sall cyo kugira ibiganiro byoshiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu twabwiye ko ubutegetsi bw'igisirikare muri Guinea bwakuyeho inzitizi zose ku mbuga ngurukana bumenyi zari zarashizeho mu mezi atatu arangiye bibaye nyuma yuko amasendika y'abakozi atangaje ko ategekanya gutanguza imyerekano mu gihugu cyose kuva ku munsi wa mbere utaha hano muri Amerika twabwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye u Burusiya ibihano bishasha byose hamwe 500 naho kuvyereke u Burusiya umuvyeyi w'umunyapolitiki atavuga n'umwe na leta y'u Burusiya Alexei Navalny yitavye Imana yatangaje ko yabonye ikiziga cy'umuhungu wiwe mu butumwa bwa video yasohoye umuvyeyi wa Navalny yavuze ko ubutegetsi bw'u Burusiya buriko bumukora ko iterabwoba imbere ko dusezerana twumvise aka karirimbo ka Bruno Mars
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all.
Aha niho rero dusozere amakuru twa tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhare aho bose ngo ategugwe yongera abashikire kuri micro mari 18 Fidel Niyongabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha twasezeye rero tubifuriza kuroranirwa na ubuta
Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. it much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know.